VOA. Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Turabafitiye ikiganiro muri sanga mukanya yamara imbere yuko dushika kuri cyo kiganiro tubanza dutega amatwi mugenzi wacu Eugene Mukankusa tubwira amakuru adufitiye muri uyu mwanya Eugene
urakoze Fidele mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi inkuru ikomeje kuvugwa ni iyitanga ry'umwami wa nyuma w'u Rwanda Kigeli wa gatandatu ahindurwa watanze muri zimpera z'icyumweru yarafite imyaka 80 y'amavuko yabaga muri leta zunze ubumwe za Amerika aho yari yarahungiye mu kiganiro n'ijwi rya Amerika ryarayigiranye na Bwana Boniface Benzinge wari umukarani n'umuvugizi wa umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa kurupfu rwe yavuze ko Kigeli yari umuntu ukunda u Rwanda n'abanyarwanda kandi ko yabakoreye kugeza atabaruka yavuze kandi ko yari umuntu ukunda Imana yagize ati mutumenyeshereze abanyarwanda ibyago twagize kandi mutubwirire abanyarwanda bose bamusabire ku Mana tuyifatanyije rero n'umuryango we n'inshuti mu kababaro iyi nkuru turaza kwigarukaho ku buryo burambuye makuru yacu ari imbere tunyarukire noneho mu Burundi imvubu zibangamiye abarobyi mu kiyaga cya Tanganyika ku ruhande rwa komine Kabezi y'intara ya Bujumbura turi kumwe kuri telefone na mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka wakurikiranye iyi nkuru Evariste ikibazo cy'imvubu n'abarobyi kifashe gute
ikibazo cy'imvubu n'abarobyi ku ruhande rwa komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura nuko bivugwa ko kuvuma kutangura abarobyi 10 bamaze kwicwa n'imvubu mu gihe babagiye kwinjira mu mazi y'Agatanganyika uwa nyuma muri abo 10 bitwa Emile Mbonihankuye imvubu yishe ku munsi wa gatandatu mbere imutwara n'ikiziga aha bajyango b'igihugu bamurindiye ko ataha barabura niho rero bagenzi we barokotse mu mazi y'Agatanganyika bashikira umuryango wiwe bakababwira yuko Emile imvubu yamutwaye ariko ku kiziga gitari bwaboneke imbere y'umutaga uno w'Imana mu guhingamo rero niho cyaciye kiboneka uno munsi rero bavuga bati imvubu zirabangamiye abarobyi ngaha mu y'Agatanganyika
Evariste wabananye n'umuryango w'uwo Emile watwawe n'imvubu ba umuryango uravuga iki
mu muryango wa Emile Mbonihankuye ubona ko atanu umukenyezi yarafise bari baravanye asize abana batatu abo bana batatu rero abasigiye nyina wiwe w'umutamakazi w'imyaka irenga 50 avuga yuko ari we yari abatunze kubera uwo mwuga wo kuroba none ubu atatu bagiye kwihereza ari nacyo gituma uwo mukenyezi muvyeyi wa Emile asaba abafite umutima w'ikigongwe kuseruka kuri uwo muryango
kuvuga se ko iki ari ikibazo gikomeje kuboneka cy'imvubu zibangamira abarobyi abategetsi babivugaho iki
abategetsi ngaho muri komine Kabezi bavuga ko atabujye buhari bwo kubuza izo mvubu kwica abarobyi ubwa mbere nuko ngo abo barobyi babinjiye mu kiyaga ikiyaga kibamo imvubu kibamo ibinyabuzima ubwo rero baba bateje ibikoko rero bikaba bibica mu kubivuga bo bavuga yuko rero atabujye buhari bwo kubuza izo mvubu gusimbira kuri abo barobyi bagasaba yuko abo barobyi ahubwo bakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo binjire mu kiyaga begere ikiyaga ruko izo mvubu zabanje kubava mu nzira
Evariste urashaka kuvuga ko abo bategetsi bavuga ko nta kintu bashobora gukora kugira ngo babuze izo mvubu kwica abantu barebe ikintu barengera ubuzima bw'abantu nta kintu bateganya
nta kintu bavuga bategeka mugabo bavuga bati abo barobyi ni baraba ibintu bakoresha kugira izo mvubu zishobore kubigira kure hano no guhanga akarorero nk'abasirikare bakorera mu kiyaga Tanganyika izo mvubu zibegereye bamwe bita abamarine bararasa bamaje bahije kurasa rero izo mvubu zigaca zibegera kure ariko rero abo barobyi nta nkoho bafise ariko bavuga bati iyo bagiye kwinjira mu kiyaga Tanganyika ni batanze dutoroshe utu dutoroshe turashobora gutuma izo mvubu zibega kure
Evariste Nziko Banyanka urakoze cyane iyi nkuru turaza kwigaruka ku buryo burambuye mu kanya
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Uyu ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mbega ingorane y'u Burundi, yoba ari ya politiki, yoba ari y'ubwoko, yoba ari y'intara, yoba ari y'amadini. Kubw'umuco muvuma orange ugenewe gukangurira abantu kuyaga ibintu bibafitiye akamaro mu Burundi biraba ubuzima bwabo. Ingorane y'u Burundi ngo nukutabona iy'abarundi baja. Umuyobozi wa muvuma orange Francis Rohero, umutumire w'Ijwi ry'Amerika mu kiganiro muri Isanga cyo muri uyu munsi, avuga ko ubwoba bwo kutamenya icyo umuntu azobe ejo bituma abantu bigungira ko byose. Francis Rohero avuga ko ihuriro ry'ivyiyumviro Mouvement Orange mu vyukuri ngo ni umuco wo guhuza abantu biciye mu byago bihuza abantu bose umuntu ataravye imigambwe barimwo. Atangaza ko Mouvement Orange ifise imigambi yo gufasha abarundi kumva ingorane y'u Burundi y'ukuri. Amenyesha ko uwo muco wo guhuza abantu mu byago watanguye mu mwaka w'2006. Atangaza ko ibintu cyane cyane bashimikira ko ariko mu gihe cyose ubutunzi bw'igihugu buba bwifashe nabi ngo abagira politike bashobora kuvuga ibitari byo ngo bakavuga ivyo bapfa aho gushira imbere ivyimviro vyubaka igihugu. Kubwiwe gushobora kuyaga imigambi cyane cyane kubakiri bato kunagura uburongozi mu bariko bararuka kumviriza gusumba ngo nivyo vyotuma gwaruka rutegura abazokiza igihugu mu myaka iyo muri kazoza. Umuyobozi wa Mouvement Orange Francis Rohero avuga ko uwo muco uguhuza abantu biciye mu biganiro n'ivyimviro vyubaka ayoboye wateguye ibiyago bishingiye kuri programme banditse bagashira habona haheze imyaka ibiri igenewe gufasha abarundi kudasubira kuyaga insaku, ububeshi, urwango, amoko, intara n'ibindi, ahubwo ngo bakayaga ibibafitiye akamaro nk'abantu bifuza kubaho neza. Umutumire rero wacu Francis Rohero turi kumwe ku telefone. Waramutse Francis.
Waramutse neza.
Waducira kume yange muri make ivyerekeye uwo muco wanyu Mouvement Orange niyo migambi mwishinze.
Ego cyane nko kwegeje kuri vuga ni bimwe n'ibyo twari twashoboye kuyaga. Ahanini ni kubera twaricaye umwanya utari muto tugerageza no mu kiganiro twari twaherutse kugirana na Edi Rwema, twashaka kwiyumvira igituma ingorane z'Uburundi bujya tugibona kumwe abarundi ni kuki tuzifata n'iki, kuki hari abantu bapfa ubwoko gushikaho bicana bagahambana, kuki hari abantu bapfa imigambi gushikaho bicana bagahambana, kuki hari abantu bapfa iyo bava ni kureba iki. Ibyo ikintu nyamukuru uno munsi twashaka kuganirira abantu batari bake kugira ngo ubumwe igituma tuguma dusemerera tubabwira tuti nimureke kubipfa. Haraheze imyaka itari mike abarundi barashoboye kuciyarusha baraganira. Mu byo baganiriye bavuze bati ingorane y'Uburundi ni ingorane ya politiki ngo ifatiye ku bwoko. Icyo kintu baciye bakirongerera umuti batoye ni uko imigambi ija hamwe muri leta hama bagashorayo ubwoko bwose. Ngabo haheze imyaka nibo bantu bariko barapfa, twarasubiye kuryana abantu bariko bararira abandi bagahunga. None burya ingorane yito ingorane itariyo urayishobora kuyitorera umuti w'ukuri ukashobora igihugu kigashobora kugenda neza. Naho niho tuba duhagaze dushaka kuyaga.
None wibajije ibyo bibazo byose, nimba izo ngorane zoba ari za politiki, zoba ari z'ubwoko, zoba ari z'intara, zoba ari z'amadini, ku bwanyu muri uwo muco Mouvement Orange ikibazo nyakuri c'u Burundi niki?
ego cyane umuntu yavutse mu gihugu cy'igihugu cy'u Burundi aricuza kwavukira ahantu hameze neza akaronka vaccin agashobora kujya ku ishuri agasanga umubyeyi wiwe apfica mugaburira akazokura akajya mu ishuri ahegeje ishuri yifuza kuronka akazi atakaronsa akamenya kwa karondeye ashobora no kugaronka yatize mugabo akaronka ibimusahiriza abantu bakenera gufungura bakenera ko hari ibintu byinshi bigize igihugu ku bwacu ibyo nibyo politiki yari ikwiye gufatirako iyo rero abantu batabona kure ngo babiteze imbere iyo hadashoboye kuba uburyo bw'uko ibyo bintu bironka ikibanza kininiya ngo bibatunge mu gihugu cyaro murazi ko hari ibihugu birimo abantu benshi cyane kucemetse ko usanga barenga igihumbi ibihumbi bingahe ni kuki abo bantu bashobora gutekana ni uko mu bihugu byabo haba harabaye abantu babitegekanya abantu bakaronka bya nkenerwa bagafungura hanyuma bakaraba kure kure cyane baherekwa n'abo bantu bafite indongozi atari abantu bavubudikira gusa duca dusanga rero mu myaka itari mike igihugu cyacu umengo abantu kenshi bashamirana mu by'intwaro biva ku ishavu cyane cyane biva ku bubabare bagize mu buzima bwabo nari nafatiye akarorero ngira nti mbega ni kuki mu kirundi y'umwana aguye hasi tumubwira ngo mpore ngo cira ngo tuhakubite ngo dukubite aho yaguye babigira kubera iki ahanini twebwe nyine turashyiramo gukoresha ingufu mu bana ugasanga twagiye turabigendera ko tukumva yuko ikintu cyose kitubabaje dutegereza kugikubita kugikuraho aho kwiyumvira kugwa ku mwana byari ibintu bisanzwe ahandi bashaka mu buzima kurira ngo nturire ngo umusirikare ngo uri gitangaza kandi kurira ari byo byari kumuha kumva ko adashoboye byose ko adashoboye kwirinde abikeneye abikura ku bandi ko akeneye ahubwo umuntu aja kumubyura gusumba kwibaza ko adashobora kurira kumva rero ko umuntu yishoboreye byose kuva akiri umwana bituma atamenya icyo abandi bamukeneye ko icyo akeneye nawe ko abandi kugira ngo batere baje imbere naha mu gihugu cyacu usanga abantu bibaza ko abantu basangiye ubwoko abantu bibaza ko bari hamwe mu muryango bibaza ko iki gihugu bocishoboza bonyine kigoye kurima kigoye ibintu byinshi birimo dutegereza twese kubifashanya
tubandanye umuntu yitegereje ibyo bibazo uri kuravuga ni ibibazo byashinze imizi haheze bimaze imyaka myinshi cyane ku bwanyu mubona n'ikihe cyokogwa kugira ngo ibyo bibazo bitoregwe inyishu mona ari ibintu byoroshe guhindura ibyo byiyumviro n'ingendo
ikeneye cyane ko abantu bavuga ngo barahindura ingendo no mu bihugu biri kubitera imbere se kuvuga ko hatarimo abantu b'indyarya harimo abantu b'imitima mibi hariho abantu batabona iyo baja mugabo ibihugu kugira ngo bitere imbere vuba niyo bishyize cyane imbere indongozi zicibwe zumva mu myaka ijana amajana abiri ingene ibihugu byabo byomera iyo rero abo bantu batabonetse iyo abo bantu babiga igisinga birazwa abace babikora nabo bakora ibyo bahambije byose nabo bace bajya gusinga gutukana bapfa ibyo babonye byose bikikirirwa bose rero twebwe ibyo turi ko turakora ni gukabura umutima w'abarundi batari bake bumva bashobora gutegera uno munsi iyo bajyana igihugu cyabo bakabyiyumvamo ntibikwiye guca mu nkureka ntibikwiye guca mu kwihutagiza ngo ejo ngo hirya y'ejo abo bantu barakeneye kumenyana kumva igikorwa cyabo bakabyitwararika haraheze imyaka itari mike abantu benshi bari kubamo bari baraharanira ubutegetsi mu gihugu bamwe biciye mu matora abandi baciye mu makudeta abandi bica mu kurwana abandi barabikije mu buryo bwinshi byose barabikoze icyariri nk'inyegwa ni uko haboneka abantu b'abagwaneza bumva abandi bakabategera bakerekana igihugu iyo kijya gusumba kugicamo imigiri kugira ngo bamwe nabi wanje ngo abandi n'abansi icyo nicyo turi ko turashaka kumvisha abarundi uyu munsi bumve igituma tuzoguma tugowe igihe twoguma twese twibaza yuko tuzokwama ku butegetsi umuntu yariho kuva kuri itona wariho kuva kuri fodebu uriho kuri sendeza kibazo cy'uko mu myaka amajana abiri azokwama ariho hazopfa ari hakiri ntibibereye ahubwo mbega hakoze imigani ko je nigeze kumwigisha kugira ngo ejo nzotungwe n'uwo mwuga wanjye
reka tubandanye kubw'umuco wanyu Mouvement Orange ni ikihe muriko murakora ni ikihe gikorwa muriko mukora mugikora gute kugira mugire intererano muri ibyo byose muriko muravuga byo gutorera inyishi ibyo bibazo
yego dufatiye ku bintu bitatu twebwe turagerageza kuyaga n'abarundi benshi kugira tubumvishe ko ingorane iyo bibaza iyo bibazwa yuko ari ubwo kwa politiki twumvise kwa tarifa sivyo na gato ivyo sivyo cyuko cyambe dukora no guhimiriza abantu ko wumvisha ku ingorane yacu y'ukuri ari kutamenya tuje ni manque de vision mu gitaka nko no bivuga ivyo nabyo bari bamaze kubimenya bituma bumva icyo bamariraniye kigira kabiri ni gukabura umutima w'uburongozi cyo kwitana leadership tugomba kw'abantu kuva kubakiri bato ubumva uruhara rwabo bakiri bato bagisinya kamwe 10-15 bagende bazimenya bati mbegaje mu myaka 3 no mari 10 myaka 5 no mari bivuze ko bazoza kubivuga bashika 60 oya mu myaka 20-25 abantu barashobora kumenya bati mbegaje iki gihugu no kinari iki noko iki bavuye bicenza ngo hari buzoza kubivabwiye abo turakeneye gukabura uburongozi bwabo aho bari kuva ku mutumba ku commune bagende bazimenya ngo bati mbegaje two mari iki ikigira gatatu ni kumvisha abantu batari bake politiki ikimaze muriro ntibasubire kuyagiza sako nkuko twabivuze bagira ati mbega uwo mugambi munaka nimbajiwe nemeye ko ndi umurongozi mwiza inshu notorera abantu tubana n'igihe akayimenya akashobora kuyumvisha abandi ibyo rero ntitugenda turayaga bica bihera kuri programu twateguye ubumere turi
reka turayigaruka ko mukanya widusigurire reka duhe micro abatwumviriza bashaka gushikiza ivyimviro no kubaza ibibazo turi kumwe na Andre uratwumva
yego ndabumva mwiriwe nkundikije
ni Fidel niyo ngabo
Fidel niyo ngabo mwiriwe
mufise ikibazo canke icyumviro
ge cyari intererano mugana kabazo kanyuzagashiramwo nashaka kuvuga kubyerekeye izinjyane zo mu Burundi byaduse byavuye ku kiringo ntabwo ari iby'amoko ntabwo ari iby'intara byavuye ku kiringo imandamanda niyo byavuye kuko iyo bataza gufata kwihagira ubutegetsi imanda n'ibizingorane ntizari kuba na gatoyi iyo baza kubyorosha nta ibibazo ntazo twatubishije twa turi mahoro n'umutekano hanyuma nashaka kubaza ikibazo ndumvise ibyo ajejwe mu uyu mutumire mbega yogira inama yaho urwaruka kenshi nibwo ruriko rurakoreshwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi ugiye kuraba mu makarite nibo bariko baragira ikintu bita kuvureve sinzi ukuntu bakivuga mu Kirundi nijoro isaha zine nta muntu agicaruka nibo menga basigaye bajejwe umutekano abasirikare n'abapolisi nta jambo menga bagifise nta muntu n'umwe akirengana urabona nta muntu kumbure yo yifitiye utwiwe ashobora kuza udufaranga twiwe ngo aze kwinywera agacupa bavugira ngo taha bugaza amakioske bugaza ibyo aribyo byose ngo nimwugare mugende mu nzu ntitwumva rero urwo rwaruka none yoba ari kararo yorubwira inama iyahe kugira ngo rushobore guhagarika ibyo bintu kuko ruko rurakoreshwa n'abanyepolitike murakoze
mu bishure Francis
ego cyane yahereye ku cya mbere ngo ikibazo nyamukuru ni manda jewe ikibazo cya manda ndagishyira mu ngaruka mbi mbega ni kuki abantu bamwe bumva umengo iyo manda yarabakijije bimwe twavuga kare ukudashaka kuva ku butegetsi bitumwa n'iki kutamenya icyo abantu bazomiyuma bataronse manda ibyo byarashikiye n'abatwaye imbere yabo ni kuki muri fudu batashaka kuva ku butegetsi ni kuki itonde itashaka kuva ku butegetsi ni kuki sengeze bidashaka kuva ku butegetsi ni kuki ejo abazojejo bohava abantu kuva ku butegetsi mbega ni kuki abakuru b'imigambwe batayivako ni mu mbyino imigambwe yose muzi mu Burundi bose abayitwara bamaze bamwe imyaka 20 abandi ngahe ni kuki batavako ni kubera bamabibaza ku icyo bazobeje ubuzi kenshi icyo kintu bafise nicyo rero uyo ni umwe uno munsi tuvuga wa manda byasubiye abantu bagapfa bakababara no mu minsi imeze nicyo tudakosoye rero ikibituma hamwe umuntu agira ati mbega uno munsi ko jende umushikiranganji ejo ntabaye umushikiranganji n'uwobiki akumva ko yoba ikindi kintu kandi agatekana nicyo ikibazo nyamukuru abantu b'abashinga amateka abantu b'abategetsi bose mbega ngo ntibose bagiye barahunga ni kubera iki barafise bamwe ibyo barimwo bakubivamwo bivuga ko baca bibaza ko byose bidashoboka ubuzima buhagaze n'ibyo ingorane si y'umuntu umwe ni iya class politike nka yose bibaza yuko kugira politike ari umwuga aho kumva ko hari itorwa ushobora kuba wari umurimyi ushobora kuba wari umwigisha ushobora kuba wari umudandaza abanyagihugu bakagutora bakagushinga amabanga ejo aheze ukasubira muri bimwe wahoramo igihe rero muri zene za politike wahakuye ubuzima gutaho wahora ntushobora kuvayo byogenda gutakeneye investisma iboneka ituma kariyeri zacu aho tuba aho dukorera kisununura gusumba ibyo bibanza bya politike nicyo kibazo nyamukuru nayo abo bose babiharanira ibi turiko turabamwo ni ingaruka nzi ko haheze imyaka cumi haheze imyaka mirongo ibiri bashaka ko abantu bayaga ingorane zikuriye i Burundi kudashobora guhazwa n'ibiri mu gihugu utabaye umutegetsi ikibazo kigira kabiri avuga ati urwaruka ngo rukoreshwa twebwe ku bwacu urwaruka ntirukoreshwa buri muntu akora icyo yari mwamenyereye icyo yari hari abantu kuva tukiri abana babwiye urwango hari abana babwiye yuko utagiye gukora ibyo nakakubwira udashobora kuronka icyo yakwemereye ibyo turiko turakora uno munsi bigenda gahoro nibyo navuze ntituma imyaka cumi zabo kiba duti umuntu tugerageza kumvisha ati mbega wa munyeshuri uri kurya mbega we wa muri uriko uba uri kuja muri ibyo baguhamagara urabizi ko hariyo porogaramu yo gufasha kubika icyanya kiri urazi ko uwo yikora ari ujya nyine akubwira ibyo nyine yoyikora uko ucanye kuriya urazi ko igihe ejo yari ahari atayikoze mugabo ariko akubwira ibindi nicyo nicyo kiganiro twe tugirana n'abantu ubwo rwaruka rero ntiruriko rurakoreshwa na bamwe muri abo bari hejuru bakiri urwaruka bari bameze uko nyine
reka tubandanye
ibyo rero biva mu mutima hakeneye ko abantu tubandanye tuyaga bakumva ibyo bagirira akamaro ku munsi ku munsi n'ingene botoreresha ingorane zabo
dufise kandi Sindayigaya waramutse
amahoro neza afite
ni mufise ikibazo cyangwa intererano icyumvira mushaka gushikiriza
yego ndafise intererano n'ikibazo nagomba mu ndamukize umutumire
arabumva
yego nk'uko umutumire yabivuze aha mu Burundi abarundi twamye tugwa mu mitego y'abanyapolitike kuva kera ku Burundi gucikukira nk'akarorero 72 abategetsi bari bahari ngahoye barajyanishije abarundi aho abahutu bagandaguwe ku bwinshi bagandagurwa n'abatutsi babagiriza ngo nimubitange ngo bagira ababamare rero ikibazo cy'ubwoko cyarabandanije gushika muri 1993 nari n'umunani cyaraje murasibuka 1993 cyaraje mukuru w'igihugu Ndadaye Kiyori yagandagurwa mu nyuma kugira tombora ibiganiro by'i Arusha mu mwaka w'2000 biragira abarundi twari twiruhukije duti kumbure tugira tuze twaruhuka none murabona ubu naho ibyamanda byaciye bitamwo abarundi bongera guhunga benshi bagorewe hanze abandi nawe baragandaguye ngaha mu Burundi rero tukabona yuko mu Burundi abarundi twagumye turuha n'ubu turacarushe byarase ko tuzoruhuka rero tukasaba yuko iyo muvuma oranje yogerageza uko ishoboye ikagerageza kugira ama ikibazo nagomba kumubaza none ko twumva bafite ibyiyumviro bitomoye ubwo buryo abo baba baritabye ibiganiro by'i Arusha kuko twumva bafite ibyiyumviro bitera bije imbere ku buryo twumva bo ko ari cyo ngo dukiza tubwira amahoro
urakoze reka bishure
yego urakoze avuze ngo abanyagihugu ngo bamubagwa mu mutego w'abategetsi aravuze ibihe bitari bikeje nagomba mbaza mbega ni kubera iki igihe rwa Gasore yari ngaha mu gihe hariko haraba ubwicanyi mu Rwanda ni kuki abarundi batacanyemo mu 1959 1960 ni kuki abantu bakica batacanyemo ni kubera nibaza ko rwa Gasore yari umuntu abantu bamwumvise bibaza bati turafise umuntu aducurira kumwe kw'abana bagira bati papa ko hari ndaryama nsingire ahanini hari cyo mugabo hari abahutu n'abatutsi n'abatwa kuki bataryanye mbega ni kuki apfuye ubwo nyine icona yacitse n'ibice bamwe bakaje hariya ngo nimurongo y'abagiye Casablanca igihe cyose rero abantu babuze indongozi z'igitangazo z'iteka baca baryana zingaba zikibaza ni kuki mbega ndada yapfuye abari muri prodebu uno munsi bagize imigambi ishika 8 abandi bakaba ukwabo ubw'abagihari wamengo bari inyuma ye baramwumva none n'umunsi mu byo bavuga ubwo baracibuka ibyo yavuze cyangwa baramwumva cyangwa ntibigeze bamutahura bimwe bica muri ibyo ni nk'ibyo umuntu yabaza ati mbega ni kuki nk'umugambo usenge bebye urazi ingene watashe abantu bahuriyeho bose bahurikiye ni kuki baryanye gushika ngaho ikibazo ni icyo rero sinavuga ngo abategetsi bajyanisha abanyagihugu se ngo bari mutego ahubwo abarundi twese turi mu mutego wacu nyine igihe cyose tutabona kure ibyari bikenewe burya ni umwana mutoya umubwiye ngo kora ku nzoka ayizi ntayikora ko bigenda gute ko umuntu akuze bamubwira ngo kora ku nzoka akayikora ko ni kubera ataba akimenya ibyarimo naho rero nibaza nti ahubwo niki cyikuba ngo turi mu mutego ikibazo bumwe sukwagiriza abantu bakogira ibi ni kunyarutsa ahubwo kugira ngo dutegure twebwe nyine ejo kudasubira kugwa muri ibyo abagiye baragiye kubarira ni byiza kuko bashobora kujyana ubutungane rubatunganura byo babyiza gusumba mugabo no munsi cyo bakigira ko abandi basubira kuba nk'abambere kubera kutabona kuri ikigira kabiri agize ati ati ni kuki tutokwitabira ibiganiro murabimenyereye abantu benshi ni bandi barabitubwiye ati kuki nko mutoje mu biganiro ubwa mbere burya ukaja mu biganiro yazicagiye kuvugamwo azi n'icahabashikako kwe tumenyereye ko abarundi benshi mu byo baje kuganira ahanini ntibaganira izo ngorane igiye kuvuga izo ngorane umengo bagufatira ibiganiro weho ntuje twebwe rero ibiganiro aho kuja kubigira n'abashamiranye twobigirana n'uwo mwana n'uwo rwaruka n'abo bakenyezi abo bashingantare bari mu Burundi abo birinzi abo banyagihugu bari ngaha nibo twobigirana tugaza turapfundikije ngo tujya tuti indege ejo twoja he ejo twoja he nari bundi kuja kuyaga umwengo ni gutukana kugwana gusindira hamwe ukamengo abantu ntibabona by'ukuri byo barimo nk'umuntu amaze imyaka 20 ari muri politiki yagiye mu biganiro 3-4-5 twebwe icyo twifuza ni uko ahubwo baja kubiganira bagasubiza inkota mu rubati bakumvikana nari bundi kuvuga ngo bagiye kuganira inyishu biragora burya umuntu atanga icyo afise iyo rero utagifise ubwite imana ugahoya hoya uba wakoze igenera akazi kacu gusuguhoya hoya nigutegura abantu ejo hirya y'ejo mu myaka iza nazoshobora kugira icyo bamenya kino gihugu
katubandanye
ariko barakwega hirya no hino
murakoze uyu ndi tubise ku telefone ni Janvier waramutse
mahoro neza
akabazo canke icyumviro
cyinjira cy'andere cyose novana kabazo ntandenza ko ni yewe ese mbona abanyeshuri cyane abantu menga badusubira ko badategura akazoza keza mu ntuzeyi mu by'igihugu bari ko barasinya politike kugira ngo dushobore kubaho neza dutera imbere muri make benshi mbona nk'aho menga jye namaze kureba ubumenga ibadukunda kubera yabakunda abanyagihugu ibabage ntiyabigisha abanyagihugu ibintu bidashobora kubaka bakabigisha ibintu ibintu by'ukwankana ibintu byo kuryana ibintu byo kugimbura akaboze kuko nk'akarorero jyewe ndabyo jyewe nizera ko iwanjye ibyo byiriza shingiro ibyo byari byagiye ko bumvikanye kandi ari ibintu byari bigoye hari ibintu byo kwimezana ngo umuhutu ngo umututsi ibyo rero byari byabimanganije ibintu byinshi cyane ibintu byinshi bituma yuko umuntu aje bakacyumvira ko naka ari umuhutu cyangwa ari umututsi mugabo bakaba bashyira ku kintu cyo kugerageza kwinjira kubigarukana icyo kintu rero byari kirambabaza cyane kuko nyine nkaje dufata nk'uwanjye nashobora kuba mfite umugore w'umuhutu nanjye nkandi umututsi nene twubakanye kandi tukinubana tukaryana tuzi ko umwe wese ava amaraso y'ibiri nk'ay'uwundi ava kubera iki none bo kwinjira ibintu bimeze nk'uko oye ibyo bintu bo bihagarika bakubahiriza bijya byigashingiro by'iyarusha kubera byakuyeho ibintu byinshi byari byari kuba byabishamwa ikindi ntorenza ko
mu bice ku mayange
nsamana ku mayange abo bantu bavugira amashyirahamwe bashoboye kuzunguruka mu ntuzeye mu rwaruka mu gihugu bagenda baruhanura bakareza impanuro nk'ubuhangene nk'abaharanira inyungu z'abanyagihugu hamara nk'abo rwaruka rukareka bijya bintu rugakundanira rugafatana mu nda rukubaka igihugu kuko kwese turi bamwe n'abana bacu ni bene wacu kubera ntajye natembereye hirya no hino bigo hari imirongo amahoro ibiti n'ibiti nariboneye ko hari hahantu usanga bitameze neza bagasanga cyane bishoboye
urakoze
Shuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kHz 11835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi na mu kinyarwanda muri kumukurikirana ikiganiro muri sanga aho turi kumwe n'umutumire wacu Francis Rohero ayoboye umuco Movement Orange. Janvier mu byo ari karavuga ko amashirahamwe atandukanye uruhara ashobora kugira gu guhanura ugwaruka mu gihe amashirahamwe aja mu bice bitandukanye by'igihugu agahura n'ubwo gwaruka kubijanye na Movement Orange. Mwoba mukora ibintu ibikorwa nk'ivyo
kuri ndi umuvugizi kuko ni ihuriro ry'abayaga bimwe turi ndi umuvugizi nta mukuru nta nzego n'umwe izo zibaho. Ijambo ivyavuze navyo ifereka mperaho yagize ngo w'abanyapolitiki ntibadukunda. Mu bisanzwe nagomba ntidukoreshe cyane ibivuga gukunda byohava bigora. Ahanini byitwa ko abantu baje mu butegetsi batorwa bava mu banyagihugu. Iyo rero umuntu akwinyegejemo nk'umubaji bikwiye hano cyo ugasanga yagiye mu butegetsi atabikwiye, ntukeneye gukoresha ivuga ngo ntungo n'umukunda, ahubwo niwe wasamaye. Niba warasamaye, niba rero yuko abantu batanguye kwinjira bakiri bato bakaduza uwo muco wo kwiyumvira ati ndega nakavuga iki, ndega nakandi amaze kumwumva ariko aravuga imigambi yomfasha. Iyo utarigera uyimwumva yivugana ukamushyira imbere, uno niba ushaka ko bigenda gute? Ushaka ko agenda kugukunda kuko agenda kugusabira mu isengero? Oya, oya. Abantu nibagira umuco wo kumenya ati jewe nifuza gutora ku ikomine naka, naze haza imbere ndamubaza ibibazo, numva ingene agenda umwonga wacu amazi yononekaye, numva ingene yumva bijya by'imirima inkukura yaje, numva ingene abivuga atabishoboye kubivuga no kuvuga ejo ko ataca azomarira. Ni cyo turiko turabasaba, ahubwo bari kuvuga ngo gukunda, ahubwo bumve yuko uwo bahaye amabanga bakenera kumenya ubushobozi bwiwe icyo yobamarira. Agize na hata amashyirahamwe ibyo amashyirahamwe ni menshi, nigambwe n'amashyirahamwe, amashyirahamwe ari ubwoko bwinshi. Igikenewe si ikibazo cy'ishyirahamwe, ni ikibazo cy'abantu. Ni nk'uko yarahejeje kuvuga ati ibyiriwe bashinzwe cyangwa ibindi. Mu bisanzwe ibyanditse amashyirahamwe, ibyo bintu byose abantu bavuga ntibishobora kuja imbere y'umutima w'umuntu no kumenya. Abantu nibije kumenya bati jewe nkeneye kumenya naka, nicyo gituma mu byo turiko turasaba muri politiki ni uko abantu begera kuyaga ibyo bintu, bamenye umutima wa muntu n'icyo bamubaza. Burya umuntu umushinga ibanga rimwe ku munsi umwe, mugabo ejo akazomara imyaka 5-10 cyangwa ibirenga ari impande yawe ari yakurangura ibyo bintu, wumva rero nk'ucuza kumubogoza, kumugoboza cyangwa ibyira gute utashoboye kubyitwararika. Ikigoye rero uno munsi ibara sabategetsi dufise cyangwa twigeze kuronga ibara ni kuba abanyagihugu birerera ko byose batabona ibyo bakwiye gukora. Ahanini byari murakoze.
Hari umwe mu baduhamagaye nibaza ko ari Sindayiga yigeze kuvuga ko mufise ivyimviro vyiza birongorotse, bwa aribaza ingene mushobora kubishyira mu bikorwa.
Ego cyane, mu bisanzwe iyo umuntu avutse rimwe burya ntaca yuzura ingobyi. Twebwe nk'uko bivuze twatangiye kuza turagira ibiganiro mu 2006 tugerageza kuza turabiyaga tudakoresheje ingufu, tudakoresheje ukwihutagiza, twumva abana tukugerageza kumvirizanya kwandika ibihanditse biyaga. Icyo rero nibaza yuko twiri intera turiko turagira uno munsi nuko nk'uko yashoboye kubaza ikibazo uno munsi ejo hari abandi turiko turamenyana, uko tugerageza kubivuga niko tuba benshi tukagumira tukagwiza abagenzi bumva bumva ibyo tuvuga ko ari byiza, abandi bakatubakatse nabo ni byiza bakabiduha tukabiyaga. Ejo hazobe umugwi w'abarundi benshi bafise ibyo biyumvira by'iteka, batagisubira kujyana, batagisubira gupfa ubusa, ahubwo aribo bazovyara abo bayigere kuko tuvuga bati ejo nakarashaka kugira icyo tumarira. Kubabyara rero ni uku kuyaga. Niki kiganiro mwaduhaye mwese, muriko muradufasha kubyara ubwenge muri iki gihugu, muriko muradufasha kubyara indongozi, muriko muradufasha kubyara ubuntu, ubushingantahe n'ubugabo muri kino gihugu.
Dusubire duhe akaryo abatwumviriza dufise ku mirongo ya telefone dufise ku murongo Nduwimana. Nduwimana uratwumva?
Ndakumva neza Fidel.
Mufise ikibazo canke icyumviye mushikiriza?
Ego mbanje kuramuka mbanje kuramuka n'abarundi bose ariko batumbira nari ko barundi ziganiro ibiganiro.
Murakoze.
Ego ndamukiza no mutumye muri kumwe.
Arabumva?
Ego kibazo kiwanira cyangwa uti kuvuga.
Ehe.
Nashaka ndamibarize. Ne nyakuwa wa urongoye Muvuma urabona twebwe ugwaruka bamwe bamwe urabona fate nk'amashyira hamwe usanga amwe amwe ariko arahenda abanyagihugu ngo abahurumbire kandi usanga ariko arabahurumbira ugasanga ariko ari bigisha amacaku ibintu by'amacakubiri none mwebwe ubwanyu aya mashyira hamwe yigisha amacakubiri morari iki kugira muyahanure ke kwigisha amacakubiri kuko tubanye mashyira hamwe amwe amwe usanga ariko ari yigisha ibintu by'amacakubiri byo kwinubana nibyo wohanura iki muhanura aya mashyira hamwe gute cyo ni cya mbere. Icya kabiri nacyo mwebwe murongoye Muvuma nyakubahwa mwebwe dufate nk'abanyagihugu bamwe bamwe bari nk'ugwaruka bamwe bamwe batiye bagenda bamwe bamwe batinya bajya mu mabarabara bamwe bamwe ata bwenge bafite ata ntumero bafite kubera bamwe abanyepolitiki bamwe bamwe babahenda atacyo babahenda none mwebwe kubwanyu n'abanyepolitike bari hanze bahenda ubwo gwaruka mwo bahanura iki bwe kuko ugwaruka baguma ruhendwa rujya mu bintu ntibize kuko ibabye intumbero yabo intumbero nziza kuko intumbero nziza nijya ihanura mwo bahanura iki ku bwanyu mubye burongoye Muvuma. Murakoze
reka bishure.
Yego cyane. Ego Nduwimana hereye ku cambera agira ati hari amashyirahamwe yigisha amacakubiri ati twabahanura iki mu bisanzwe nibaza ko ahantu hose hari amacakubiri mugabo yigaragaza iyo habuze leadership iyo habuze uburongozi butuma abantu babona iyo baja niho biba haba muri Amerika hariho icyo bita legislative igihe mbega ni kuki hari igihe muri iki gihugu uhora umenga abantu mu minsi heze ndabye hari igihe abantu bavuga ngo iby'ubwoko byaraheze ni kuki babivuga hari ikintu abantu bari bagamije ko hari ikintu bariko barabona bakurikira rero amashyirahamwe ubu no munsi arivuga ngo aricyarigisha amacakubiri abikora kuko aribwo rubuga rwonyine bashobora kumva ko ntibaronka icyo bakurikira ejo bundi uvuga ikintu gitomoye bazoca banuma bonyine amacakubiri ntibayagwanya mu gupfunga abantu mu kubakubita amacakubiri bayagwanya mu kuduza ikiganiro cy'uburongozi bwiza umuntu agututse nawe ukamusubiza muca mutukana agututse ukaraba hejuru ukamwereka ibyo yakwiye kubona gusumba araheza akanuma akagukurikira akategera turi mu gihugu rero uno munsi abantu batari bakene cyane cyane abashamiranye batukana ibitutsi by'akamara maza bose nibo bariko baraduza imigwi y'umubabaro y'ubugwanabi hirya no hino aho abantu basigaye bavuga ibintu atamuntu yari akivuga muri iki gihugu bakabyandika kuri za Facebook biduteza isoni twese ibyo rero ntawuvuga ngo nibahanwe ngo nta mpanuro bakwiye jewe nzi impanuro kubera kuri jewe Francis mvugira mu bwanjye n'abari muri mvugana ndabagira nti nimuduze ikiyago cy'iteka ubure gito buzogenda bwijyanye.
Ubundi dufite
hari abantu bakurikirira inyabiriya anye ngo bahendwa nabivuze kare nta muntu n'umwe ariko arahendwa uno munsi umuntu agaragara ko ariko akoresha abandi bantu mu bintu by'ibito nuko habuze uwerekana ibyiza byari gukorwa nicyo twebwe tugamije kumvisha abantu icyo kiza nacyo tugamije gukora ni guhamagarira abantu kumva ko dufite icyo ari cyo porogaramu abantu batangure bumve bonyine nibyo ntidushobora kuronka imishuro iminota ibiri mu masaha abiri cyangwa mu minsi itanu cyangwa mu mezi mugabo twumva ko buke bw'uko tukiyaga ububure gito muri azi mu mwaka uhezeho ububure gito bwavugwa bwarabutangaha ubu buri ko bugabanuka kuko hari abantu bubahuka kuvuga ibintu by'iteka bagatera ibyatsi ububure gito bakavuga ibintu bifite akamaro
biratuma
abantu babona ibyo baja bigafasha abantu kwiyumvira.
Murakoze. Ku telefone kandi turi kumwe na Terambere, uratwumva?
Ndabumva.
Mufise ikibazo cyangwa icyumviro muterera?
Narese icyumviro gito ingomba kumuterera na cyane cyane ko numva yuko harimo ibyumviro byiza birimo
ama n'icyo icyo mbona ubuzima bw'igihe gucacu ingorana hamwe n'iziri ku bintu byo kutabona kazoza aho ingorane ziri ku bintu by'ama emotion ugasanga umuntu ari yumvira yuko ashobora gukora iki cyangwa kiri agashika kuri iki nk'akarorero ashobora kwibaza yuko nk'ubu ugafata nk'abana ukabatwara ngo baje gufata amakambi ahantu hari abasoda bagwanya imyaka n'imyaka ugasanga wibaza yuko bazoca babazinga abasoda ugasanga uravuga uti bazoca babazinga ugasanga abo bana ubashyize mu kaga cyane ugasanga uravuga uti umuntu nagira ibibazo ibi ntiyagira ibibazo ibi aba nabo bazoca bagira ugasanga igihugu cyacu kiriho kiramera nabi kubera ama emosiyo no gutinya cyane cyane icyo mbona cyane cyane twe mu Burundi ntituramenya akamaro k'umugwi muniniya uwo washinze ingingo ugasanga niyo hari amatora bamwe ukaza wumva kubera ko afite ingorane zicyanke ziriya ati yewe ibyavuye mu matora ntibindaba ati kanatsinda je sinagiye gusa nagiye mu matora ugasanga rero benshi barayikuyemo aho bogumye mu matora kugira ngo twubake igihugu turi benshi ugasanga bariko barareka abantu bamwe bamugasanga uvuye mu matora abagutoye ubu basize mu kangaratete nawe nyine uba wize mu kangaratete kuko wewe wari kuguma uri foro none uciba feze hanyuma ikindi nacyo kijyanye n'iby'ama emotion ugasanga nk'ubuye wewe uravuga uti yewe igihugu ndashobora kugifata umwanya n'umwanya ugaca ufata abana n'umugore ukabajyana hanze ariko ugaca ufata abana b'abandi ukabagira inkinzo y'iwawe kubera ya mayimoso yo kwibaza ngo giye rwanje ko abana batarimwo ngo nta na kimwe ngo reka abaye nibapfa ntacyo barabizoca bigenda uko ugasanga baravuga nk'ariya manuze nk'ariya masaha ntare yirahe n'ahandi kuko byarabonetse yuko bari bazi yuko niburi nko mu minsi mike igihugu kizacyafashe kuko bagitangura bakijya mu ibarabara bavuga bati uwe akamukaye
bangura teru ya urangiza icyemvero
ikibazo rero nagomba namubaze
muri make
urabona ko amashyirahamwe amwamwe akunze kubonekamo ibintu byo kutumvikana ugasanga bo bafise objectif kanaka ariko ugasanga bariko baratapakote bajya mu bindi bintu none bafise intumbero iyiye kugira ngo abanyagihugu bazobakurikira bazabone yuko ari ishyirahamwe rimeze neza nyabari rya politike ryo bya politike nyabari ari iry'uburimyi ryo mu burimyi kugira ngo ibintu bitandukane
murakoze kabishure Francis
yego avuze ibintu bitari bike byiza ngo abantu batamukaga abandi ngo abantu baje gutera amakambi abantu baje mu bahakana amatora ibyo bisubiza hamwe twahera abarundi batari bake bariko barahangana muri politike abatari bake ntibagiye baje benshi baba bari mu butegetsi n'abatari mu butegetsi abenshi bahumva ko ari ahantu bagiye kurondera akazi bahavuye baba batakaje akazi abo rero barakoresha uburyo bwose kugira ngo bahashike bamwe barakoresha ingufu abandi barakoresha kubesha abandi barakoresha amafaranga bategereza gukora ibyo bashoboye byose kugira baharonke niyo ngwano barimo ibyo ni kubyumva kugira ngo rero ntibirandanye ngo tubandanye tujya muri uko guhubishwa n'abantu batabona kure abo bantu ubonyere nk'uwotera mbere ntavuge ngo ni kudukurikira twebwe turiko turarongera udukurikira dukeneye ko kubukabwa uno munsi yumva ati Francis yayagiye ibintu byiza ngiye kubifatira ko aho ntumbereye agize ngo nimba ari ishyirahamwe ry'ubugingo rikora uburimyi gusa twebwe turi abanyapolitike bigenga muri mouvement orange tuyagira abantu politike ntibashobore kubesha ibitari byo ngo abe ari byo bayaga ngo bayaga amoko bayaga ububeshi dushaka ko ahubwo bayaga politike y'ukuri n'akazi mbega atera imbere arafise akazi mbega akunda arafise uwo akunda muri iki gihugu arafise uwo akurikira azomuha akazi yamubwiye ko azobikora n'uburyo ubuhe yaramweretse ingene azobitegekanye uburyo azobishyiramo nibyo onye nifuza ko iterambere yumva uno munsi tumenyanye kuri telefone ejo nonezerwa agize ati ndakemera uwo muntu duhure anyereke ahomba nimba ndi umukozi w'umuntu nimba ndi umutatirizero nimba ndi umukokayi yumve icyo ategura jewe mu buzima bwanjye ingene nobaho nicyo nicyo bita politike icyo dushaka ko abantu bayaga ibi rero ibintu reka turimo tumaze iminsi n'imyaka ni ingaruka mbi
yo kuba dukurikira twese hamwe n'igihugu ntagira uyikuramo twese tugakunda tuga ngo tushigikiye naka kuko tuva hamwe kuko kuko dusanga ubwoko kuko dusenga hamwe kuko tugira ugasanga dukurikira umuntu atateka na rimwe birimo atazi icyo tugamije atazi ko umunyeshuri ukeneye gufunga ejo ku ishuri uri muri kaminuza cyangwa ukeneye kwiga ku kemeye bigisha ntabyo mugera mu yaga umukunda ngo nuko muva hamwe muri komune kanaka n'ibyo turiko turiyamiriza nawe rero tera imbere ntagire ngo ni mungo batodukurikira ahubwo natubaze ibibazo agira ati mbega muvuga iki ku mwuga wanjye je ko ndumwubatsi n'ibivuga ku iki jewe ko nabuze akazi ko ndimibarabara byogenda gute ngo ndo nk'akazi n'ibivuga ku iki nico dushaka ko tuyaga nayo kudukurikira dushobora kuba tumeze nk'abandi ibibazo byonyine abantu bashobora kuyaga by'ubuzima bwabo nibyo bishobora gutandukanya abanyapolitiki n'ababeshi
reka tubandanye
nibyo twifuriza abantu bakiri bato bariho nk'ibyo bayaga.
Murakoze. Dufise kandi ku telefone Ndaboroheye, uratwumva?
Ndumva.
Mufise ikibazo?
Ndavize ikibazo ntangwe kubara muta mwege Fidele nongera ndabwira mu ndamukirize n'uwo mutumire.
Arabumva baramukije.
Icyo nagomba jenshikiritse nuko indyane y'ibintu byose byabaye hano mu gihugu izindyane turiko ziraba byavuye kuri twaziyeme manda. Iryo shirahamwe naryo tukaba twumva ririko rikorera ha mu Burundi, iryo shirahamwe rya Rohero ririko rikorera mu Burundi kandi amashirahamwe amwamwe turazi yaromowe arasubira aromoka. Ayasika ingahe Bujumbura turayazi ukuntu akora kwashigikiye ibipi ni politike nyene turiko dutwagwamwo iyi umugambo umwe nike cemezo yo duha yuko wewe aje yigenga taje gukorera uwo mugambwe.
Tekabishure mamwishure
urakoze Ndaboroheye. None nari kumubaza Ndaboroheye ngahi Bujumbura ari ngahi Burundi yagiye ntari ku murongo. Hariho nibyo abantu bibaza yuko umuntu wese ari Burundi ahari kuko ashigikiye intwaro ihari. Hari abibaza ko abantu bose bari mu mahanga ari abagwanye intwaro ihari, jewe siko ndabibaza. Yari gufasha akagira ati mu byo wavuze hari haho wagoramye wabeshe byari kunezera gusumba nayo ko avuga nibyo. Hari itandukaniro twebwe ntidufise ishirahamwe nk'uko abibaza nk'amashirahamwe amwamwe nk'uko ameze hagati twa mugina classique twebwe dufise ico bita courant de pense. Mu bantu bari muri iyo courant hari abantu benshi bari mu migambo itandukanye bari mu moko atandukanye bari mu gihugu n'abari hanze. Abo bantu duhuriza kuri programme tuvuga kuri no violence dukora no kugukabura leadership. Igisigaye muri ibi ndiko ndavuga nituza hari imyaka cumi na twatanguye kunyene hari abantu batwirirwa mu nyuma turateba turaba bagenzi. Sinzi ko bibaza ko icomuga icemezo nozana wari uko notuka abantu maze imyaka itari mike mvugaye ku maradiyo kuva nkiri umwana muto kugira mu maradiyo muri za sikore n'ibindi byose kuva ndakura sindigera ntukana ku iradiyo sindigera nkoresha imvugo mbi ari uwo ntuka ari uwo mbwira ukuri kw'icyo nemera ndakivuga kandi nkagitomo nta na rimwe nigeze ndakinyegeza kandi narahaswe kubigira yarashitse rimwe na rimwe. Uno munsi rero ko ngira Imana ntabashoboye kwicara ngaha nibaza ko ntazohunga kubera icyo nihagira kugira ngo nerekane ko ariho mpisa amagazi icyerekana icyo turiko turakora n'ijambo ry'iteka turiko turavuga. Iryo jambo ry'iteka naryo rica mu matwi rikaja mu mutima uryumva araryumva utarafite ingabirano yo kuryumva turacari ko turabandanya azobyumva bukebuke.
Ubundi dufise ku murongo ni Bosco uratwumva?
Ego ndabumva cyane. Amahoro
mufise akabazo canke
n'intererano ndamukiriza umutumire ndetse n'abarundi bose bariko baratwumviriza.
Arabumva.
Ego hama rero kubibizanye n'izindyane ziri ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu bisanzwe ntizishingiye ku moko eka mbere ntizishingiye no kuri manda ahubwo zishingiye ku Barundi bamwe bamwe no vuga ati badakunda igihugu cyacu cy'u Burundi basinye kuduteranya twebwe abarundi bavuga ngo ni iby'amanda ngo ni iby'amoko kandi ibyo twe twarabirengeye bagashaka rero ngo baze ku butegetsi batatowe n'abanyagihugu ingendo twasezereye twebwe nk'abarundi urumva bo bashaka ngo baze badutware nka kumwe kwejo bundi muri ya myaka kumwe ku babuyoya bakubita amakuda atabisubiriza bisubiriza bakadutwara baducuritse ubu rero twe ingendo twafashe niya demokarasi ahubwo nibaze baze badufashe kubaka igihugu bategura amatora baze badusange no ku mitumba badusigurire batubwire imigambi yabo hama tuza tubatore baze ku gihugu kuko bobo uri kurabiraba nayo mashyirahamwe bavuga ngo mashyirahamwe ugiye kubiraba neza usanga bafite inyungu zabo zijyanye na politiki
reka bishure
tugasaba duti niba
reka agira icyo avuze kuri ibyo byiyumviro Bosco yari karashikiriza mu bivuga ku iki
ego Bosco yizavuze binyibukije byinshi hari abantu bavuga nk'iyo mvugo nyene mu 1996 1985 naho ntari bwakure 1972 hari abantu bamwe bavuga uko nyene jewe icyo nari gushima kuri Bosco nuko agira ati jewe nkora iki ubona toye ari kamarira iki kugira ngo mbeho neza n'umwana wanje nzokimusagurireko nico cari gikwiye kuvuga ngo twenge banaka ngo baratugire na abakoze nabi muri iki gihugu bariho nimba batakoreye nabi naka barakoreye nabi uwundi n'abandi bose nta mwiranda n'umwe ritatwara iki gihugu mugabo iteka jewe nonezerwa n'uko umuntu yatoye nuko yogira ati jewe ndishimiye ko naka kuva ndamutoye nari umushomeri n'ubu nararonse akazi kandi ndabona yuko bitera bije imbere nari naragize urudandazwa none ubu rwateye imbere ibiriko biriyongera kuko naka yakoze iki ibyo nibwo bucuci bukwiye kuba hagati ya Bosco n'uwa yatoye gusumba ko agitwararika cyane urwanko ruri hagati yabo yatoye n'abandi ubwo rwanko ntacyo rumaze kuko ntazi n'ibyo bapfuye arazi ko bamwe mu miseke barakundana barisoma mbike mbega ni kukibukanye gatoyi banaka na banaka bacika abansi Bosco yari akwiye kubyibaza akibaza ati mbega ni kuki abantu ntora ibyo mu minsi ibiri baryana uno munsi hariyo abantu bari ku butegetsi Bosco akunda bari mu nzego nyinshi mbega azevuga iki mu minsi izo nyumva nabo nzasubiye kuryana bariko barahunga abandi bariko barababara ikibazo nyamukuru naho cyari gikwiye kuba nayo ubundi umuntu yatoye akabona yuko mu byo ategura mu gihugu cyose bigenda neza arakwiye kubyishimira ngo ntabigire ngo kurushanya nagira nsubire gatoyi kuri ndaboroheye hamwe yarabajije
muri make ko turafise abandi babiri ku murongo
turemeza neza ko iki gihugu gitwagwa hari manda zibiri kuzirenga si byiza na mba n'ibiri mugabo twebwe aho tubagera ntidushobora kurwana kubera icyo ingorane zose twari tubona mu gihugu turashaka kuzitorera umuti ni henshi muri afurika abantu benshi navuze no mu migambi abantu baguma kuri manda mu byo bariko no mu mashyirahamwe hari abari muri manda kuri manda inyishu nta na rimwe iba kurwana gutukana gucanamwo hari inyishu nyakari niyo navuze nti turi mu ngaruka mbi iyo ibyo bintu baziyumvira kuva mu 2025 uno munsi ntitwari kubigwamo
reka tubandanye
umuntu ariko aratwara manda ariko yogera mu cyozo cyabateguwe n'ikindi kintu
reka tubandanye
icyo bw'abantu batari bake atari umuntu
dufise ku murongo kandi Gilbert batumva
yego ndavumva
muri make ufise akabazo cyangwa icyumviro ushikiriza
kibazo nyamba zo mutumire
munyarutse
mbega leta y'u Burundi ni igikiyokora kiboneka kugira ngo dusubire tubone bwa Burundi bwa kera twabonye muri iyo minsi iheze hanyuma n'abatavuga rumwe na leta sosiyete sivile nabo nyine ni igikibokora kugira ngo mu Burundi hase hagaruke amahoro hama bona bavuga ibya manda ikibazo cya manda cyararangiye
reka bishyure Francis mwishyure muri make turafise uyundi ari ku murongo
yego neza avuze neza ikibazo cya manda muganiro cyararangiye abagipfa ntibagipfe twebwe si kiti ko turapfa avuze ati leta yokora iki nari kumubaza ni Gilbert nari kumubaza nti jewe abandaje ishinga washaka si n'abahanganye uno munsi hari imiliyoni z'abarundi neza neza ko barara bafunguye n'abagenewe kumenya nti kurya na kurya hari mu programme uno munsi ni abantu bari muri leta bagire bati twebwe programme twimbire y'inyamukudiri kogwe abantu bave mu ngorane byogenda uko bakabivuga n'abazumva sino bivugira nawe cyangwa ndabiheze mugabo ni byahani hano kigira kabiri buryo ufise inguvu niwe yama ahukuboko uwe arushinguvu naho ndabivuga kera buyo yakiri ku butegetsi yanka kuganira nabo bari bashambiranye bari mu mihari nagira nti buyo yo niwe afise inguvu n'abahukuboko abemerere ko baganira none musi rero ndira nti ufise inguvu ufise igihugu ni leta leta y'ubundi ufise igisirikare ufise ipolisi ufise inzego zose ufise amafaranga ufise ibintu byose jeno isaba nkavuga nti ndabatakambi hukuboka abo bantu batagira ingufu hukuboka abo bantu bavuga ayo majambo yose bahukuboka mu bakwege mu bavuye mu kingo muri wanyu ni mu isagi mbere ko ahubwo reka ahubwo twemere n'ibyo muvuga kugira tubakure mu bwoba kuko bo ndajya kwikuta bufite nico jeno gira nsanze abantu babiri bafise ingufu ariko aragwana n'utagira ingufu n'ubwira ingufu ndi mureke reka nahagize ibi nico novuga reka nizikore n'ibi
Tufise na witwa John. John uratwumva? Dusiganye umwanya muto muri make. Uratwumva?
Ego ndabumva.
Muri make wovuga?
Ibiro canje n'igitekerezo ofise. Nikijanye n'ibimaze imisi bivugwa ku maradi yatandukanye. Hiyo mu gihugu zahumura na za inzamba bavuga yuko ngo iho nyabwoko rigiye kuza mu Burundi. Chaka kubabwiza ukuri yuko naho nyakoko ikoriraza mu Burundi ati kubera iki icambere nabariko bararitangaza ku maradi yatandukanye no shira imbere nkuwo bita Leonari Nyangoma nuwo bita Lewosi ngenda kumana abo nabahutu none ko ari abahutu bakwavuga ngo iho nyabwoko by'abatutsi ririko rituruka hehe nija hehe bizanwa nande hanyuma ikindi nacho nashaka kuvuga kubijanye n'impunzi
muri make cyane umwanya uri kuraturangirana
muri make cyane nashaka kuvuga impunzi ziri mu makambi nibahunguke batahe bareke kugorekwa mu makambi atandukanye je mperuka mu Burundi natembereye Burundi bwose ntangorane n'imwe nigeze mbonayo yotuma abarundi badahunguka
murakoze mukurangiza dusiganye umwanya muto Francis Nikihe wo shekiriza wo ba utashobye akaryo kuvuga muri make cyane
icyo no shekiriza mu mwanya muto nuko isabye abantu kwiye kuganira imiganzi aho bari benshi basabagenzi basimi niba nibizingire amabatarabishobora batwegere tubafashe kuganira ibyo byago biteza imbere bareke gushamirana bareke kuryana barabe iryo teka turiko turarondera mu kongera kwiyumvira neza ingorane y'ubundi yariyo igisubire kuyitira itari byo tubeshana hanyuma ku bakiriwatu benshi bakabura ubwo burongozi muri bo hanyuma tureke gukoresha ingufu haba mu mvugo mbere no mu ngiro ngo dutegure igihugu cyacu ejo coba gisa neza kurusha uko kigeze kuba muri iki gihugu. Murakoze.
Muri make wari wavuze programme mwashize ahabona wovuga ingingo nkuru nkuru muri make cyane
icyo gitabo twaragisohoye mbere y'ubu nyine duherutse no guheraheza kugishingira mu Kirundi kirimo ibigabane bitari bike bivuga iby'imibano iby'intwaro iby'ubutunzi tugenda rero turerekana hamwe hamwe ingorane izo arizo tukavuga n'inyishu twagiye turiyumvira ubu rero muri mu byo tugezemo n'abandi bantu batari bake baradutereye bagisomye bakatubwira ati ahani hari ibyo mutavuze neza bakabigiterera n'ibyo ahanini novuga ni kwerekana neza ko igihe cyose ubutunzi bw'igihugu butazashobora kuba bushobora kutugaburira twese ngo tumenye iyo tuva n'iyo tuja abantu bazotwara iki gihugu gushika mu myaka 150 ntibazokwifuza kuhava hazokwama hari intureka igihe abantu bazoronka igihugu barimo kibaha akanyamuneza kibaha kubaho neza baba mu butegetsi batabava mu butegetsi ubutegetsi kizo bikihe gisanzwe abantu bajamo bakarangura amabanga ejo bakayavamo tuzokwama mu iteka n'itekani tuzokwama mu gihugu kirongowe neza atawanjya wangura
amakuru. Urakoze ari Francis Rohero umuvugizi w'ihuriro ry'ivyiyumviro Mouvement Orange yariko arashikiriza imigambi bafise n'intererano mu kugerageza gutuma igihugu n'abanyagihugu bumvikana bakarazwa ishinga n'ibibazo biraba ubuzima bwabo mu bice babamwe. Turagushimiye, urakoze.